Yo, people them call me Rap Tai Chi. Rap Commando na the nation. Rap Yuda, many AKAs na the air.
King
Betty BS, the King Machine. Max Mom respect me people. Imbere ya byose mbanje gushima Imana. Yabanyihereye mukambera bafana kandi mukankunda bimwe bivuye ku mutima. Ibiba byose nimigera mu ntererana mwama muri God bije byose murapambana murankunda sana kandi mukanabyerekana no mu ngorane ntimigera mu nyihakana ndabafata nk'inshuti kuko ntimumparara ikineza imbere cyose murakigwanira kandi mukaryoherwa intambwe yose ntera impande zose iyo muva mukagera nimbura umufana wanje wumve ko ndakwemera ndakwije imyaka cumi muri iyi game mpambana ndi umuraperi wa mbere atagwe duhiganwa n'akanyipima ko mbonye karafukama kubera kazi muri rap ndi mutama nasama ni sekuru wabo ntawunzanira iby'amatama barantheranije basanga bata umwanya mu nyuma bategura amanama yo kunzimya baranyankisha abantu ku nkuru z'ibinyoma ariko byarangiye bose baguma baregana ku migambi gagitse bafise bamaramanzanya satani nta mugenzi agira no kubeshanya aragushuka ukagwa mu rudubi bindi ukimenya usura n'inzigo ukinyamika butura biragoye gushika kure wubakiye ku binyoma ivyo ukora byose ufise kibi mu mutima uzokwama mu maganya kandi uzokwama uri inyuma usenga wasamye uwari kuguhaka kwima bizokumvikana ivyo uvuga mu ntamatama ibibi mukora mwinyegeje bizoja habona cyane cyane ubikoreye ubusenga Imana umufana wanje ahari yubahwe ndamuramukije kandi nunamye uzoneranya nawe yubame vuga icyo ushaka cyose baguhe yubahwe ni wubahwe wubahwe Mariage no guhamba byose byitwa imanza ndiko nshimira umufana nkebura n'inyamanza yamenye nyinshi irinzi tobo ku buhanza naciye muri byinshi uzobaze jende musanza je niba nyaya takuzogenda urabaza ukine n'umushahara ntukine n'akazi blaza natanguye fari yaza ataritwa fizo kwanza nakoze byinshi kera mwege mutaraza ndavuga udusa nitwazananye na corona mumbonye muzohore muduzi ibiganza aho kuremenhanya ibinyoma munshira imanza erega nimwe mbwira reka kwisamaza kuki muri mbwa hama mukigira intama uratunze imbwa kandi uvuga kuyikunda bakwisa imbwa hanyuma ugaca utangura gukankama araba amagara ya se umwana wisema ubuntu twafashije atanaho buragera nibwo bukora amanama yo kunshafuriza izina uduhiti tubiri bwiyumva ko ari rema ubuyi waye bwinshi twe buradusesema ibyongereza byinshi kuba byumva n'abatabyumva wikanze kuva US ko tuzo vy'umuyinga abo mutiganye bagutora ubujinga twatuvyuzi mugura nico dutuma muvyimba naho muragera ivyo nivyo mwikanga murabasa n'ibintara mugira umunwa mwinshi gusumba no kuririmba na trophe zihuza yasemye barabasimba vyuzi z'abahindi mubesha tuzobadida uriwe n'inzoka ntunze witware ku isato wivugire makene wishinga umukubito abari kwa rondero duhera to kuri higeto niwijajare nk'icupa riri mu ikarato rujya surukundo ndutubyuza gushaka ko nazo tumuhenera bagufasha ukuboko kuko n'igihe unsaba imbabazi ntiwamuciye ko umwana w'ubwenge bujya yumvira mu isoko uzohore wibuka bakugarukiye ko cya gihe wari uvete yatani curishikana ko n'uwakugabiye umuduga ho kumushimira ivumbi waramusuriye ko ariko iyo uhemutse birakugaruka ko narakubabariye igihe wandirira ko kubw'ubujambo jambo wagiye uramvuga ko nzi ko biheze rabugarutse unyasama ko ntiwibaze nahoze kuko ataca no bivuga ko ubusitare burahera gabanya kwisamburira ko uraraba wisubire ko iwanje si uko shamu zotware mutamena mukine na banyoko nimba mubuze ivyo mukina saluti sana umufana wanje w'umutima kuri jewe mumeze nk'imvura mu murima kubera imvura yataze urarima ntacu soroma bose bariruka bumvise nyamugigima mwarakoze sana kunkura kw'imikoma nimba utaraja bukuruzi ntugatuke ingona canke wijaja rutaraheza kuvoma ni nko kwibagira ikoti ugiye bugarama atawurishikana kizire kubyimba niyo mpamvu ushima Imana kuba ndabafise aho ntari igihe cyose muba mwahashitse mubawe ku rukundo mwama mwanyeretse TBF muri intwari n'ukuri ndayamanitse umufana wanje ahari yubahwe Ramura mukije kandi nunamye uzoneranya nawe yubame vugicho ushaka cyose baguhe yubawe niyubawe umbawe umbawe niyubawe umbawe niyubawe
yes icyatsi nyumukura amajwi ya bifeso ndo from ndirimbo code cyabari gice
Ndakurahiye burya ntiyinukira umupfu Ubonye nyisinziro yiyitiranya n'inkovu Nubone mpoze jendi mubi kuri bifu Icyo nanse gusa kwari ukwitera umwaku Ariko naratahuye impamvu gira umunwa Uzotinya uduhungu nk'utu tutamera ubwanwa Tuba twibaraguza no gusumba abana Niwisonera ngo ndirimbe bitajana Kuba wita imbere nk'umufuko w'ishati Wiruka tawe kwirukanza we ninde muhiganwa Utazi kota ntuzokinisha umucanwa Kuko ibirofa jenda bikarira sana Gapima ibiro cumi wogira ngo ninjya biroka Ufise inzigo ibiraho kuduga birakoroka Nubone waramfuse hanyuma ndakureka Hari igihe uzobikorera abandi bakakomeka Tugaruke gato ku byo nari nibagiye Icupa rimwe burya ntirigira ikaziye Wa munyezamu wa rapu yarayitaye Yadutse guhibongoza atana ibyo ashoboye Bibishe gute zajya mungu n'ubugesera Wivugisha ngo rapu ni woyihemukira Byagenze gutuze kubyonga ibyo udashobora Ndakumva bro ubu underground buravuna Na cyane cyane umaze venta ukanira Ukabura n'agahiti na kamuvumbura Nakamenyekanye n'ukuba wamvuze izina Indoto yawe bihe byose nuko badukompara Bahati mbaye ugaca usanga nta mwanya ngira Naho ndawuronkerega ndanabisuzugura Imyaka irenga cumi ndisinga na kwishyura Reka ndaguhe kiki hanyuma ubone kwivumira Yagiye hehe wa murapa w'igipara Burya aka kanya mwamaze kumwibagira Abarundi co mukoze mwe muraharara Dufate rap uko yahavuye munanira N'agatahe karimi kaje kakahahombera Umuvuduko w'isake burya ntiwayibujije kwituma muri salon Niwora sinkoho utashize mu rusoro Atanu mwaka kwije tukabura irengero Ndabasavye n'ukuri gabanya gahararo Murababesha ko barenze mwaka gakino Biyumva ko bamaze kujabuka ikiraro Mugarukana reke guhunga ikirindiro Mbitse amabanga menshi nka esime yo muri guest Sinobihereza muri gisonge ndabiretse Gusa uwampaye isomo nshaka jenda mwibarize Kwica umuntu utazomujya wumva bitagayitse Nikwitera imikoshi gusa birasuzuguritse Kukora ikibi none ni hehe washitse Ungutiki none ko wagira unyice Izo nguvu zivahe n'akajisho kamenetse Burya nta n'isoni wumva ubonye je nararokotse Imana dusenga tujyamye bihagaze Niyo mpamvu mwama mwaturoze hanyuma ntidupfe Ntakubeshe abarozi mwe muzopfa muhangayitse Yo Bad BS Ina DPS yo Oe
Ewe king of bees
Inaisha When the flow come a cow Yo Eh, muna nyewa ukajewe Asa n'umuntu nyewa shumu kengu misuru Walai, ningo kwigani rimani nkuru za Yesu kandi zizi kuturusha Yo Ogende hari ya n'uturirimbo twanyu Tutaramba nk'ikirato cy'umudanse Ibyana bitisonera